VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya kane ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Turumviriza gushika igihe c'isaha 6 z'ijoro gakizima. Wera 11 ajya kugura ati 11 wumvirize akavuga. Nta kindi subira kumva. Twe ntituzi ko zo byavyapfuye kuri birime ntituzi igituma. Naho nyene kugira ngo wuguru gacusanga yo radio ntishoboye kuvuga.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Cankuzo avuga ku kibazo bafite cyo kudashobora kuronka amakuru avugwa ijya nino. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya co kimwe nivuga ku migwano yabaye hagati ingabo z'u Burundi n'abasirikare ba Congo ku igenekerezo rya 21 z'ukwa 12 ikiri ba Ondes muri Congo. Mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba amatohoza yihuta kandi atahaye gamiye nirengutswe imbere y'ubutungane ry'abagigwa bose n'igandagurwa ry'umushikiranganje w'ibidukikije mu Burundi Emmanuel Niyonkuru ryabaye itariki ya mbere ya kuno kwezi kwa mbere nyene. Mu itangazo ryasohowe ejo n'umuvugizi wa Leta ya Amerika John Kirby, Amerika iteri ivyatsi iryo gandagurwa ikongera ikavuga ko yifatikanije n'umuryango n'inshuti muri bino bihe bitoroshe bariko baracamwo. Muri iryo tangazo Amerika yatangaje kandi ko ihojeje Leta y'u Burundi n'abanyagihugu bose b'Abarundi. Abavyeyi nabigisha mu gihugu ca Kenya bari mu mubabaro ntangere bivuye ku manota yasohowe n'ubushikiranganje bw'indero aho bwatangaje ko abanyeshure bamenye ikibazo kibaho uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza no mwaka warayurangiye batarenga ibice 15% vy'abakoze ico kibazo. Ico gitigiri bivugwa ko ugeranije n'ica batoye ico kibazo ku mwaka wahera cagabanutse ku bice bingana na 95%. Ivyo bibaye mu gihe abaserukira intwaro bari batangaje ko habaye ubusuma burenze mu gukora ico kibazo. Bamwe mu barongozi b'amashure bakaba ndetse baregwa gutanga igiturire ku bajejwe gucungera ico kibazo kugira ngo baronse amanota meza abanyeshure babo. John Mugo arongoye ikigo kijejwe kungura ubumenyi n'ishaka mu karere ka Afrika y'ubuseruko amenyesha ko abarongozi mu vy'indero bazorengutswa bakabazwa ibibazo bikomeye. Muyavugwa kandi muri make abahurikiye mu mugwi mu migwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa Leta ya Syria batangaza ko batazoja mu biganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'u Burusiya mu mpera za kuno kwezi ko ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kazakhstan muri Astana mu ntumbero yo kwiyamiriza ukurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano yakozwe kenshi na Leta. Uretse igitero gishigikiwe na Leta mu gice ca Wadi Barada kiri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi hafi y'umugwa mukuru, abagwanya Leta baridogera kandi ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya Haman n'ibitero vy'inteko za Leta mu gice ca Guta co mu buseruko ku nkengera z'umugwa mukuru wa Siriya i Damas. Mu gihe kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano bibandanya, imigwi y'abagwanya ubutegetsi itangaza ko ihagaritse ibiganiro vyose na Leta. Iyo ngingo izogeramira bikomeye umugambi w'ibiganiro bihagarikiwe n'u Burusiya wakumiriye ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Aha tukibutsa ko ivyo biganiro vy'amahoro biriko bitegurwa n'u Burusiya, Irani na Turukiya. Ivyo bihugu vyaragize kandi uruhara rukomeye mu guharanira agahengwe ka mazimisi mu turere turimwo intambara imaze imyaka ishika kuri 6 muri ico gihugu. Dijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com. Kino kiganiro iwanyu mu ntara naco nyene muragisanga kuri iyo site yacu. Naho ku rubuga rwa Facebook adrese yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibite aho abantu bagera kuri 43 ari bo bakekwa kuba bagwa ingwara ya korera ku ivuriro rito iryo mu Rugombo ribarizwa ko abo bantu bavuga ko hari ingingo zamaze gufatwa kugira ngo bakinge iyo ndwara yamara makenga ku banyagihugu n'imashi kuko amazi meza muri iyo ntara ari umuzi wibuye nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya Diane Ndonse akoreje urya Amerika mu ntara ya Cibitoke
Amakuru dukura mubegereye ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo ayo makuru avuga ko muri 43 bamaze gukekwa 21 bamaze gukira kandi ko atanumwe arapfa abo bagwayi baza bava mu mitumba ya Munyika ya mbere parambo ya mbere ni ya kabiri no ku mitumba ya Gabiro na Ruvyagiro huko bajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha aha bakavuga ko imitumba baza bavamo kuruta iyindi ari Munyika ya mbere na parambo ya mbere ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu Rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cyane bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi nyakagunda ruca muri yo komine yabo ngo nihankuye Estera wo muri Munyika ya kabiri avuga ko ingwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa
vyukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyaruse twaronka rimwe mwiyinga nawe kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa keshi ya mazi yakamye turaburiyo tuyavoma tukawunywa umva tworeka kugwara guteganya kubaho
Musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko iyo ngwara yakorera ikunze kwibonekeza muri iyo komine itari herutse Kaderi Beatrice abandanya avuga ko ikibazo cy'amazi gishobora kuva mu nzira vuba
twatumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri iyi komine yacu kuko naho nyene vyavuye ko twagiye turongereza amarobine mu komitumba itandukanye ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buraguma usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire abayakeneye mugabo rero turafise ibyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe riko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye ubu twaragize cyo twita intercommunalité na commune ya Mugina kuburyo amafaranga za miliyoni 500 twahawe na leta gice kinini miliyoni 400 twazishize mu mazi hariho umugambi rero uko dushobora kuyaronka vuba
hagataha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye ingwara ya korera nubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine Rugombo muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduza abandi bagwayi ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora no gushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu Rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku narijya ingwara ya korera iri mu mugwi w'ingwara zituruka ku isuku rike muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tugume ngaho mu Cibitoke havugwa muri yo ntara ya Cibitoke ivugwamo kandi kena gisukari ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa Evariste Nziko Banyanka akorera muri yo ntara miriwe Evariste
muriwe neza Diane
ico kibazo c'isukari asigari umuzi wibuye kimeze gute ngaho mu ntara ya Cibitoke
Umunara cy'ibitoke no kubwira Diane yuko igiciro cy'isukari giheruka gushingwa n'ishyirahamwe Sosumu hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi cy'2,200 ku kiro kitari ko kiroboherezwa ubu turiko turavugana isukari ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke igugwa hagati y'2,300 n'2,350 isukari irakenye ahibonetse igugwa ayo mafaranga umurengera
hari insiguro itangwa y'iryo kutubahirizwa kw'ibiciro byashinzwe na leta
abadandaza isukari abadandaza isukari ngaho ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke bavuga ko isukari ihingurwa n'ihinguriro soshumo ku ruhande rw'u Burundi batayibona ariko guca rero bikora ku isukari injira kuri magendo uvuye mu Rwanda cyangwa muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bagaca bayigurisha umurengera urabandi baca bayigurisha ku biyiko
abaguzi bavyifatamwo gute
abaguzi bo bavuga ko barengewe n'ibiciro biguma biduga by'ibyankenerwa bihereza hamwe mbere bavuga bati ubutware heje kunywa kayi kubera ko isukari iguma iduga igiciro tacamera
hari ingingo irafatwa n'abajejwe umutekano canke abaje abo muri leta kugira ngo ico giciro kitariko kirubahirizwa cubahirizwe nkuko vyari vyaratangajwe haraheze iminsi
gushika magenga ntangingo ibonekira afatwa ariko nkabajuru umutekano bavuga ko bagiye guhasha abo badandaza abo bikika mukiza ni nayo mvugo Roberto Birabe muhanuzi mukuru muhanuzi nakobora matari w'indara cy'ibitoke ajejwe ibiciro avuga yuko ikibazo cy'isukari cyabayika yubera abahinga muri iyo ntara cy'ibitoke nabo nyine akavuga yuko bagiye gufata ingingo ruhasha kugira ngo bikika mukiza batuzwe isukari isure kudandazwa ku giciro cashinzwe na leta
urakoze gose Evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru turaza gukenera handi hato kugira ngo wongere utubwire ibyinshi mu byo uri kuradutegurira
murakoze namwe
tumira mate gato hamadu kubitire mu ntara ya Cankuzo Naina biciye ku masonga mu ntango za kino kiganiro cacu abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo neza na neza muri commune Cendajuru imyidogo ni myinshi yuko badashobora kuronka amakuru ace mu radio atandukanye muri iyo ntara hasamira nayo ama radio make gusa ayo bumva nayo akavuga mu ndimi badatahura ivyinshi kwino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Haisa Liliane inamahoro akorera mu ntara ya Cankuzo
Kuma radio 2026 asamiranira mu gihugu cy'u Burundi zibiri gusa nizo zonyene zishobora gushika muri commune Cendajuru iri mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bwo Burundi abanyagihugu bo muri ino commune ihanura ubibe n'igihugu cha Tanzania babwijwe ijya America kuko kudashikirwa n'ibiganiro vy'amaradio akoresha ururimi rw'ikirundi bituma bajuragirika inyuma y'ibihuha bitari bikusanga mu kibano
ni radio y'u Burundi ubu niyo twumviriza mugana nayo nyene turumviriza gushika igihe cy'isaha sita zijoro gacizima guhera 11 ajya kugura ati 11 wumvirize akavuga nta kintu subira kumva ni ukuvuga yuko izindi radio zozo twe ntituzi ko zoba byapfuye kuri birime ntituzi igituma kuko ubu nta radio tuvuga ngo turumviriza zindi i radio twari dukuye ko tuzumviriza nka zose uko twumva none twa kumviriza gute ka tutunguruza murongo uvuye ku murongo nkubu havuga i radio imwe urumva nta yindi dushobora kumviriza umuntu ashobora kudebukirwa naho nyene kugira ngo wuguru gacu sanga i radio ntishoboye kuvuga
amwe mu ma radio abanyagihugu bo komine Cendajuru bashobora kumviriza tankumanzi ni radio kwizera na Karagwe iyo muri Tanzania
unasikiliza radio kwizera
Yamara nta kinini nayo maradio yungura umunyagihugu kuko hambavuye gusamirana mu ndimi badatahura nk'igiswahili usanga atamakuru y'ibiriko bibera mu gihugu cy'u Burundi avugwamwo ndiyo kubgayo rambere asanzwe ari umurimyi avuga ingene batoroherwa n'izo ndimi
abo ngaka ku mipaka swahili cyumva abantu babagiye Tanzania n'aho tagiye Tanzania kwiyumba ikirundi kuko ni rw'imigwi kavukira
Aba ni bamwe mu bashinga ntahe dusanze bateramiye mu ibare bivuna umusase bongera bahanahana makuru avuga ijya nino bakaba babwijwe ijya America ko amabara aja ku rutonde rwa mbere rw'isoko bamenyera ko ayavuga ijya nino naho bigoye ko umuntu aca huta atandukanye igihuha n'inkuru y'imvaho babandanya bavuga ko agahomba ari kanini kuri bo
inkinyingisho zica ku maradio zijejwe amagara y'abantu izo zose tuzihomba ko ntituzyoma naho wa watomo yokugura bikaza ntivyumvikana neza nkuko tewe tavuga kuba ega nuko turi ku mpaka apa niko niba turahomba
abatejwe intwaro mu ntara ya Cankuzo bafata iki kibazo cyo kutumvikana neza kwa maradio muri no ntara nka kimwe mu kibazo gikomeye gihanza karere gahana imbibe n'igihugu cha Tanzania umuhanuzi wa mustanteri wa commune Cendajuru Izayi Hatungimana zimwe mu ngaruka mbi atanga ku burorero n'ubu ubumenyi buke mu nyigisho bwibonekeza mu banyagihugu.
Tusanga bene igihugu bari kubarahomba ibiganiro kumbure cyane bagahomba wanashima n'inyigisho zica ku maradiyo z'abazanyigisho zo gukunda igihugu usanga ntiyadashikanye n'usanga bigoye bica bitegereza yuko ari twebwe dusubira kujayo kugira dutange inkuru tuba twumvise. Umuntu aca asaba yuko ababijeje bagerageza bakaraba yuko aya maradiyo yashoboka ashobora gukwiragira mu nkuze mikomine hose abene igihugu bagashobora kuyumva.
Ikibazo c'amaradiyo atumvikana neza cagiye kunyuka cane inyuma ya amaradiyo amwe amwe yigenga nka radio y'abanyagihugu RPA na Bonesha FM yugariwe mu kwa gatanu k'umwaka wa 2015 zikaba zani muzashikana neza amajwi aha mucankuzo ubunye zitagikora. Abanyagihugu bariko bakogwa ko cane n'ingaruka mbi bagasaba bo vyega bose kugira ico bakoze kugira bashobore kumenya ibivugwa mu Burundi.
Nakurukaje nk'undi mushabaza ko umuntu nka radio uza duha makuru yashiwashe mu ntara intiyo umuntu yoba yakoze nk'igikogwa agashaka nk'uje cyagitangaza ku radio y'umuntu ntara iwabo tukakaza tumva cyangwa makuru avuga Bujumbura tumva babatangaza muri ntara natwe iwacu cyangwa zimwe ngo yari bagiwe ntire mu gihugu.
Abarongo ya maradio ntibahakana ico kibazo natasango nyezi na batanga ryajya ari kizotorega umuti bivanye n'uburyo bukenewe kugira haboneke ivyuma bishobora gushikana amajwi kure. Naho biruko radio isanganiro iri muzegwa n'ico kibazo isaba abanyagihugu bo muri commune 9 juru kwihangana kuko hari bikiri mu migambi yo gusezerera ico kibazo iri kwirategurwa. Samson Maniradukunda aramutswa radio isanganiro.
Tugiye kurondera ingene twoshiraho ama MT re yandi bijya byuma bitwara makuru mu duce twose dushoboka ico gihe bizotuma iyo muri RTNB iyo muri radio nkuru y'igihugu yanse byanze ko ikora mugabo iyo yindi nayo irahandi bacakurahura kuwo murongo nijyo tuye ko turabako byoshoboka mukurinda yuko turonka amapirone y'iwacu dushobora gushinga ko amantene ya
injyane za politike zivugwa mu gihugu haraheze hafi imyaka ibiri zatumye imigambi imwe yari yaratanguye muntu mbere yo gutorera umuti ico kibazo ihagarara. Aha twotanga akarorero ku mugambi w'ikigo c'ababirigi kijejwe iterambere CTB wo gushinga ivyuma vyitwa pylone bituma imihora y'amaradiyo yaguka. Mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika.
Haraezi misi tarimike hacha na chana kwa makuru kumbuga nguru kanabumenyi imigwano yabaye itariki ya mirongo ibiri na rimwe z'ukwa cumi na kabiri y'umwaka uhera hagati y'abasoda b'Abarundi n'ingabo za Congo FRDC. Ejo rya Amerika ryashatse kumenya ivy'iyo migwano yahitanye abasoda batanu b'Abarundi. Ivyinshi rero tubibaza umunyamakuru wacu akorera muri Congo Vedaste Ngabo yishikiye kiriba ahabereye iyo migwano.
Kuri kiriba ndese mu birometro 12 n'umujyi wa Uvira ubuzima burakomeje nyuma y'intambara yabaye tariki 21 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2016 hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abagwanyi ba FNL ndetse n'ingabo za Congo za FARDC. Ukigera kuri kiriba wasangaga abaturage bari guhinga, abandi bari gupakiza amadafari mu modoka, ndetse abandi bari gucuruza mu butike yabo. Nubwo kuri izo tariki habaye intambara yamaze umunsi wose ndore ko yatangiye saa moya za mu gitondo yageza saa 11 z'umugoroba nk'uko bitangazwa n'abaturage batuye kuri kiriba. Zoe na Marie ni umubyeyi ufite abana bane aratanga ubuhamya ku iraswa ry'umugabo we w'umusivili uzwi ku izina rya Masumbuko warashwe ku ijosi n'ingabo hamye ko ari z'u Burundi. Ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu.
Wewe yari yagiye mu ishyamba agiye kurondera ibyatsi baronderera ibyo abana biwe barya. Tari muntu yari yamusabye guca ibyatsi ashitseyo ariko arugara ivyo vyatsi muri iyo shamba amasasa aratangura. Ntiyari azi ko abasirikare bamaze kwinjira mu ishamba. Amaze kubumva atangura gufunga ivyo vyatsi yari afise, yumva amasasa atanguye kuba menshi cyane arinyegeza. Amaze kwinyegeza yumva abasirikare bararenganye. Abasirikare barenganye, umwe muri bo yari inyuma y'abandi aramubona ati gende umusivile. Aba basirikare bariko bararengana bari abasirikare bahe. Abasirikare bo mu Burundi baca baramufata acara ko mindura jende musibende musivire. Hari abandi bagenzi biwe babiri bari banze gufatwa bagenda bakwega muri iryo shamba bamusanze habanda navuga ati jende musivire nimunyice. Uwo musirikare ntiyavyemera niho yaca murasa urusasu. Amurashe ngo urusasu bagenzi biwe baca barakoma indura ati murishe mugenzi wacu. Ati oya, iyo si mugenzi wanyu, uwo ni umwansi. Bati oya, iyo ni mugenzi wacu, ni mugenzi wacu dukorana akazi. Ati wewe ntiyaje kwicana, yaje gukora. yaje guca ibyatsi ngo aronderere ibyo abana biwe barya ariko umusirikare ntiyemeye amukubise urusasi yaciye ashaka ahubwo kumukubita umupanga abo bandi baca barakoma induru bagenzi be baca barakoma induru niho umukomanda wabo basirikare yaca byumva yumva aho bari bari abo bantu bakoma induru umukomanda ati ntiwumva ko bariko barakubwira ko uyo ari umusivili umukomerekeje gute yagerageza kwiruka yirutse niho urusasu yari yarashwe rumuvamwo igitugu cyose gisa n'icyuguruka ubwo urusasi rwinjiriye mu izosi rusohokera mu gitugu amaja mu kwaha niho bamukura aho hantu bamwirukansa kwa muganga niho baca bamukora baramushona baramugarukana ku munsi wa kane niho baca babandanya bamutwara ibukavu we yavuga ko basirikare bari bangahe abo bari bamurashe uwo mukubise urusasu yari umwe abandi basirikare byari kumwe n'uwo wamurashe bari bangahe bari benshi baje bavahe baje bava mu Burundi ni gigi cyakweretse yuko abasirikare bavuye mu Burundi kuko yarababonye bamurashe bahagararanye bari hafi na hafi uko turi ko turaganira je nawe niho bamurashe ntiyamurashe ariko ariruka yamurashe araho nyine arapfukamye hasi nibashaka ko abara baroberi bahandi hano oya arashaka no kukubwira umusirikare bamumweretse yo mumenye yo namubwira ati ni wowe wandashe bari bambaye iki bari bambaye imuzu z'igisirikare cy'abarundi
nyagasasa polepole ni umunyamakuru ukorera radio ondes yo kuri Kiriba yakurikiranye by'intambara avuga yuko imigenderanire y'abaturage ku mipaka yombi imeze neza nubwo nyuma y'umunsi umwe iyi migwani ibaye abaturage b'abakongomani basabwa gukatisha resepasi kandi bari basanzwe bakoresha amajeto kugira ngo bambuke umupaka bagane igihugu cy'u Burundi abandi nabo barahungutse aho bari bahunze
ndiyo kwenye mpaka hali kwa sasa ime
ego nivyo ku mupaka harasubiye kuvuka ikibazo karabanyagihugu ku mpande zose bajabuka umupaka atangorane bakaja kurondera icumwana yorya ariko muri iyi minsi heze twabonye ku mipaka hongerezwa ingufu zo kugenzura abanyagihugu basohoka canke binjira baciye ku mupaka byatewe n'ubwoba bwari bukihari kubera izo ntambara zabaye karumunyagihugu avuye ngaha Kiriba aja mu Burundi yakoresha ico twita jeton akari amafaranga y'amarundi igihumbi kimwe gusa akinjira atangorane agashika ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi hajya mu bice bya Gatumba hose ariko inyuma y'izo ntambara byarakomeye badusaba kuriha muri karengane ariyo rese passé nayo ikabigugwa amafaranga y'amakongomani 2300 ushize mu marundi angana n'ibihumbi bitanu ivyo byarateye ikibazo gikomeye cy'ubuzima ku banyagihugu bato bato muri iyo minsi ariko ubu ibintu byasubiye gutungana mbona byasubiye mu buryo uyu munsi turiko turavugana akazi kare kugakorwa ukuri kwamye abanyagihugu barinjira bagasohoka ku mipaka yose atangorane nk'uko byamye
kama kawaida wanaingia kirais
bamwe mu baturage twaganiri wasangaga benshi bafite mu matelefone yabo ngendanwa amafoto y'imirambo yambaye uniforms z'igisirikare cy'u Burundi abandi nabo mu matelefone yabo hari harimo amafoto y'amakarita y'abasirikare b'abarundi baraje tubamenyeshe ko mu burukiro bw'ibitaro by'ubuvira ari wajanwe imirambo 5 y'abasirikare barashwe mu gihe 12 bakomerekejwe bambukijwe i Burundi nkuko bitangazwa n'aba baturage batuye kuri Kiriba Edese Ngabo Radio Ijwi rya Amerika kuri Kiriba muri territoire ya Uvira
urakoze Vedaste Ngabo cokime n'abagenzi bacu Ariane Tangishaka na Pierre Clavernio nkuru badufashije gushira amajwi mu Kirundi ava mu Giswahili tukivuga kuri ivyo vyo nkuru twabwira ku Ijwi rya Amerika ryabandanije rirondera yabategetse mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo twumve ico babivuga ko ariko turabakena dukubitire ubu naho muri Uganda zana neza mwikambi ana Kivara habanyamwema babarundi bahungiye ngahi na Kivare muri yo kambi bate umutima uhagaze nakagiye kuzoba kazoza kabo abatari bake ntibariko bariga ivyo rero bavuga ko babitegwa n'ubukene ndetse no gutinyirira umutekano wabo nkuko muvyumva muri no nkuru umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akoreje urya Amerika mu Buganda
abana bigoye cyane muri abo banyamwema babarundi bahungiye na Kivare muri Uganda nabari mu mashuri yisumbuye batatu ariko muri bo nta numwe ariko ariga ni nka Kagabo Michel yahunze Burundi mu kwezi k'umunana hejeje umwaka w'12 ubabonako bitariko birakunda ko aja kwiga
ishuri bwa mbere twasanze riri kure ahantu bita ngo ni Kabahinda iyo Kabahinda si hafi surugendo rwa hafi umuntu arashaka kugenda n'amaguru ariko nabura ibintu shobora guhura mu nzira bishobora kumugira nabi kuko twarumvise hari abantu bajyana bita ngo n'abakoke hari n'abandi batubwira ngo ni turiboro abo bose urumva ni abadutoromatiza mu buzima bwa misi yose icyo rero turacyumvira tubona umenga ko ikibazo gikomeye ku buzima bwacu
n'uyu munyamwema yahunze Burundi ageze mu mwaka w'11 ariko adashima kwivuga izina avuga ko ikibazo cy'umutekano ari cyo hanini kimubereye intamba mwe kikamubuza kwiga
n'umutekano ngo ha utubarijwe ate cyane waba arbinose n'izuba gishi tubona bibitora twerezana agagatoyi uretse ko ba kuri ko twankira anatwankiye kubatubwiye kwata amashuri y'abarbinose hari
ariko no mu Burundi nta mashuri y'abarbinose ari kumara
yego twaragerageza twigara nabandi mugabino twabitahurangira ntibingira no ntibabanyere ku marbinose ubwa mbere ho hariho nk'abantu biga sogondere ariko dore hari kibazo cuko iyo biga ari kure kandi n'ahantu uca mu ishamba kabisa ni ishamba ntubunya nico kugira nabiyo cyo cyaturutse
abana mu mashuri mato mato bo baracafise amahigwe ufatiye ku kibazo cy'umutekano
abanyamwema batuye turi kumwe bo bariga ahantu bitakashoje ahiye ni hatuye na hafi gatoya biga ni mama shuri nyene ya primaire secondaire niyo ho basanzwe biga bo bariga gusa sindagenda kuraba uburyo babafashe
bariga bose
mbosi bose biga kubafise kubera numva barabiha ibihumbi bibiri sinzi ko babiri umwaka wose nuko bo babiriha gice kimwe bamwe bariga abadashaka kuronka ubuzima kubera ababyeyi babo ntibiga
Habimana Kirofasa asanzwe ni nawe arongoye impunzi z'abanyamwema igikorwa mbere yari asanzwe akora no mu Burundi avuga ko n'ubukene buza busongera isibe bukabuza abanyamwema kwiga
oya ntibashobora kwiga nk'ubu uyishure riri hakurya k'abahinde baragaragaje gusaba intunze nyibibanza naho nyene biragorana bivanye no kuva ngaha ayukajayo ni kuvuga ipiki kugenda ku ipiki n'ibihumbi bibiri kugenda kugaruka bibiri ntiworonka amafaranga uguma murihira yo kugira ntashobora kwigararayo kubera ntibyokunda iye kukubera ikibazo kijanye n'intuzanye n'umutekano wiwe urumva nk'ubu ni babiri dufise kugira ngo bajeyo ari babiri bace baza kuguma ku ishure basha bagira ubwoba
abanyamwema rero babona ko kuba batariko bariga aragahombo kanini kuri bo
kubwanje ntize shaka kugenda ngiye gufata isuka ngiye kurima nk'abandi cyo nigikunda ndiye kurima intoki zibyimba n'ubuntu maze gukora nk'ikintu cy'isaha imwe cyakabiri izuba nituhangana kuko urabona ko mfite imibiri itandukanye hamwe n'iruje handi harera uvuga ko ibyo birambangamye rero je ntize nambona afite akazoza uvuga ko bizoma bwanje buzaba buhagaze
nk'aba arbinose ngwani afite nganye ku bantu dutiga bwambere hoho noheza ngo bone ka tuzo kiwawe urabizi murabizi na mwese mu marabinose n'umuntu adakora akazi akari ko kose n'umuntu adashaka kwiga kuzuba ngo agiye kubaka cyangwa agiye kuyimurumba kuri ka tuzo ko marabinose yaho ngenga hanye na kivare nta kari gatoto
kubwa Habimana Kleofasa barongoye umuti wo kubarondera ishure hagufi yaho babaye
twebwe icyo tubona yuko boshobora gufasha nkuwa gerageza kugira ngo atange gafashanye ho kugira ngo turabe kungene twarondera nk'ishuri bo kwigamwa ngaha ni kuvuga hari abantu b'incabwenge bahari bahunze dusangiye ibibazo bari ngaha tacyo bakora kandi bofasha mu bijanye no kubigisha cyo tugirira intuzanye kimaze cyane ariko kukubera yuko ari ibintu bica bisaba uburyo ushasanga nawe atashobora kubyitaho kuko nta mafaranga bari mwana nakorera
mu burongozi bw'ikambi bavuga ko bidakunda ko hashingwa ishure ry'abanyamwema gusa ariko baratahura akababaro kabo bakanabemerera ko bazoguma bagerageza gushikana ikibazo cyabo kuba bakurira abana b'abanyamwema rero baturika i Burundi bari na kivare muri Uganda mu bageze mu rugero rwo kwiga ni 25 kubana 35 basanzwe bari muri iyo kambi naye bose banyamwema b'abarundi bari na kivare harimo n'abakuze ni 44 Leon Sinyongabo inakivane muri Uganda kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Leon Sinyongabo dusaba imbabazi mwe mutwumviriza mwari mumenyereye komisiyo ya gatatu tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu kwera umwanya dusigaranye ari muto ntidushoboye kukibashikiriza ariko tuwemereye kukigaruka kweje aho tuzobabwira kubarimye umuceri wo mu kiyaya Cimbo bavuga ko babangamirwa n'inzoka bilariziyoze ishame gitaha amagara y'abantu hagataho ku isi OMS riremeza ko izo nzoka ziza imbere mu ngwara zibangamira abantu muri Afrika mu kiganiro rero cejo mutumire wacu muganga Anita Munyana azotubwira ingene iyo ngwara ifata ingene umuntu yo yirinda hamwe nibindi bijanye nizo nzoka mukanya turaza gusozera ikiganiro cacu cuno munsi ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndabatumirire kuturungikira message zanyu du telefone twanyu kugira ngo ku munsi wa gatanu tuzobatahirize abanyu mubandanye mwifuriza umunsi mwiza umwaka mwiza mukaba mufise nabo mushaka ko tubahuza mubicishe kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA yakoze mwe mwariko muratwumviriza yakoze kandi nabashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahaze tuzosubire nkaho twatanguriye ndabasigiriye kandi ndabasigaranye karukaririmbo pana baby dance, dance, dance. The beauty in your eyes, they give me life. Oh, oh, I could give the love the thanks. So, oh. What you say, for the sake of love. Oh, baby, leave it up at the bottom. And I'm a demon, I'm a day rubber. Oh, I say, I could kill you. Show you love that you never seen before. For like, you give me love. Oh, and you had a flavor. Now, you the catch of my shot. Oh. I said I could go touch you. Yeah.